Nzamba.
Nzambira samirana. Sangwe kaze nchuti namwe bakunzi ba Radio Nzamba agateka kawe murano makuru mu Kirundi yo kuri no mugoroba igenekezo rya 14 nzero umwaka w'2023 ayo twabateguriye akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Komine ya Bugarama iramutswa mustanteri mushasha yatowe mu matora baje nama ba komine. Amatora avugwa ko yaranzwe n'amahinyo menshi, uwatowe nawe abanyagihugu bavuga ko atakinini bamwiteze ko. Leta y'u Burundi nayo ngo ifata ingingo zo kurwanya abanyuruza amafaranga canke abakora ubundi busuma ubwo aribwo bwose, aho gufata ingingo zisa n'iziza gukandamiza abanyagihugu. Bishyigikizwa n'ishyirahamwe Parse Mirongowe na Faustin Ndikumana ku ngingo yo kutarenza miliyoni 15 mu kubikura amafaranga ku munsi ku makonti ari mu mabanki y'ubudandaji. Saya gusa twabateguye n'ayandi, muraguma muduteze yombi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri web3 akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa, amakuru twabateguriye tuyahere ku nkuru ziciye ku masonga zijanye n'umutekano muke. Muri komine Mukike y'intara ya Bujumbura hatowe ikiziga muri zone Bikanka kumubarazeho benshi bita kwa Diridiri. Ico kiziga kaba catowe ku mutaga wo kuri uyu wa gatandatu, kikaba cari kiziga c'umuntu w'umugabo atashoboye kumenyekana muri ako karere. Bagasaba ababuze uwabo canke yazimiye ko boja kuraba mu buruhukiro bw'ibitaro vyo mwijenda aho yaciye ajanwa kugira ngo bashobore kumumenya. Tukiri mu bijanye n'umutekano muke naho muri komine Bugarama muri zone ya Magara hari abantu batatu bakubiswe n'inkuba baca barita bumana ubwo nyene. Abo bantu bakaba bari umukenyezi umwigeme hamwe n'umwana akiri muto. Inkuba ikaba yakubise bugamye imvura mu mirima aho bariko barakorera, bakaba bacikanye bamaze gushikanwa ku bitaro vyo ku Magara. Ni muri komine Bugarama y'intara ya Rumonge nkuko amakuru avaho ku Magara abandanya vyemeza. Tukiraho nyene muri komine Bugarama mu ntara ya Rumonge, iyo komine iramutswa mustanteri mushasha kuva ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu. Kiretse ko ayo matora yaranzwemo amahinyu menshi, bamwe mu banyagihugu bakavuga ko atakinini biteze kuri mustanteri mushasha Jean Marie Nduwimana yatowe. Jean Marie Nduwimana akaba akomoka mu mugambwe CNDD-FDD. Reka inkuru tuyibaze Josephine Jones Nkunzimana.
Jean Marie Nduwimana niwe yatowe kuba mustanteri mushasha wa komine Bugarama. Yahiganywe na Ngendakubana Mediatrice amutsinda amajwi 10 y'abajenama ba komine 17 bari bitavye ayo matora yabereye ku biro vya zone Magara, imwe mu mazone agize komine Bugarama. Bamwe mu bajenama b'inama ya komine Bugarama bavuga ko amatora yabayemwo amahinyu. Jean Marie Nduwimana n'umuhutu yatorewe kurongora komine Bugarama mu gihe ico kibanza categerezwa kuba icy'umututsi. Amakuru ava muri komine Bugarama akaba avuga ko umututsi yari yashimwe gushigwa imbere n'umugambwe uri ku butegetsi ari uheruka kuva muri Senel. Ivyo ni navyo vyatumye amatora yaheruka ataba kuko abanywanyi ba Senel bose banse kwinjira. Bakaba basigura ko uwo yahoze ari umunywanyi w'umugambwe atakibanza agifise mu nama ya komine. Hamande y'ivyo abanyagihugu bati uwatowe naco tumwiteze ko.
Ntakintu kinini twavuga yuko twamwiteza ko. Ikindi naco nuko tumubaze nk'umuntu yatowe perezida batavuga rumwe n'ubutegetsi. Rero uno munsi ntituzi yuko ashobora guca ahinduka kubera atowe kuba mustanteri wa komine Bugarama. Rero nta kinini tumwiteze ko, ariko gusa umuntu uramuha umwanya, umuntu uramuha umwanya akavuga ati hehe ndamuha umwanya ndabe iyo biherera.
Jean Marie Nduwimana avuka ku mutumba Makombe wo muri komine Bugarama nyene. Kuva mu mwaka w'2015 akaba yari umuhanuzi mukuru w'aburamatari w'intara ya Rumonge. Akaba asubiriye Charles Karorero yakuwe afunzwe yagirizwa kunyuruza ibikoresho vyo kubaka amashure vyari vyatanzwe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Uko ari batatu hamwe n'umuhanuzi w'aburamatari ajejwe ubutunzi bakaba bafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba.
Tumushimire Josephine Johnson Nkunzimana. Ubutunzi bw'igihugu ngo ntibuhuye n'ingingo zaraye zifashwe n'ibanki nkuru ya Repubulika ku bijanye no kutarenza amafaranga akurwa canke ashigwa kuri kone ishirahamwe parisem rirerekana bimwe mu ntambamyi ziri mu shigwa mu ngiro y'iyongingo ngo ni ubukene bwa internet atari nziza mu gihugu ivyo utunzi bidaciye mu mategeko ku rugero rurenga 70% Faustin Ndikumana arongoye parisem akabona cy'iyongingo yategezwe kubanza kumenyeshwa abantu kugira ngo bayitegurire ariko Faustin Ndikumana akabashigikira kwa fatwa ingingo yo kugwanya abanyuruza amafaranga canke bakora ubundi busuma ubwo ari bwo bwose tumutege
sinzi ingene n'umugende bishobora gucabija mu ngiro ubwo nyine mu Burundi uravye kujya tusabuze ko 70% ari economy formel n'indi economy informel mu Burundi nyine bikimeze kugira abantu bose bashikirwa n'amahera z'ara transfer habiza kwa amahera z'arava muri bank akaja agasohoka agasura akabe iyo asoke agasura kinjira muri banki kugira abantu bose azarabaca ko byo ariko barakora basubira uko kuvuga ko bashobora kwari karuma muri banki agaca mu bimwe abantu benshi muri iki gihe n'ubukene ngene abantu babayeho n'ingene bameze baho ku munsi ku munsi ni kibazo kuko umuntu arashaje ku economy des articles economy formelle ya hayi na informelle hayi ikandi informelle ni nini ya ibiye ibisha habantu kandi usanganye ni utaburi cyari kubara kwa mbwa bakaba kubera na buzire kirikira ba ama kira hamwe haratanga ubuzitanye ikindi n'abandi bose usanga bari mu mashira hamwe leta kubera cyangwa abakozi ba leta kushita kuri usanga ari kuba ari umuntu nyanye hanyuma ikindi ni iki cy'amafaranga iyo muntu bivuga 15,000 ku mashira hamwe meza ge cyangwa amafaranga meza ugiye kuyarukira ku munsi uravuga ngo ifaranga y'ubundi byataga cyari miliyoni 200 kuza kuzivera kujya abantu bagiye kublashisa ibyo kublashisa bya mahera ibyo kugira bagira bigi miliyoni 200 bujya nizo ziteye ikibazo cyane nibaza ko ari ma miliyoni makuru makuru ushora gusanga imiliyoni na miliyari ari arabwa cyane nizo za blash makanda bari karava mu bantu bamwe bayasahuye mwe miliyoni 200 kenshi cyose si bona ko ari yo utangura gutera makenga kirisa banje kuraba historique y'umuntu kuri konti niko bimeze hajye umuntu kuri konti arashaka kubona historique yiwe kujya muri banki basanga mu kwezi yazana amahera ku muri y'umuringi atahora azana bigatera makenga iraba internet mu Burundi fibo butika yigera karabiza internet mu ngere bikiri inyuma kugira bikoreshwe harahugenda mabanki kana ugasanga basanga rezo za chips bakaba mu ngongo ngo turashora kurotira ugasanga biruka batonze cyane kuri yo feza bita ingene bizogenda mbega amafaranga uje kuyarotira bamisha amafaranga uje kuyaversa bwa ngo yazovuga iyo ari ubibwira uwo mukesi uje kuyaversa ko araja kuverifya giriki n'utwitwara ku mushefu cyangwa bakabanza gusigura uwo mwanya wose ngo baza musigura abandi batonze sinzi ingene je n'ubugende bishobora gucabija mu ngiro ubwo nyine
Faustin Ndikumana akabarongo ishyirahamwe parisem rihamagarira abarundi guca urwevu no guhindura ingendo tumira mate turi tubananya n'amakuru twabateguriye
inzamba
amakuru twabateguye tuyabandarize ku iganiro ku isoko uno munsi ku isoko kiza guhagarara ku karusho urwaruka rugiye kuronkera ku masezerano ashiraho amategeko agenga urwaruka muri Afrika amasezerano aherutse gutegwa ko igikumo na leta y'u Burundi ku isoko mukamugishikizwa na Pierre Gahungu
ku isoko ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na gatatu Uburundi bwaremeje amasezerano agenga urwaruka rwa Afrika ayo masezerano akaba yemejwe n'ibihugu bya Afrika mu ntumbero yo gutorera umuti ibibazo bihanze urwaruka nko kubura akazi gukumirwa mu nzego zifata ingingo n'ibindi mu gushira igikumu kuri ayo masezerano Uburundi bwabwiyemeje iki two kwizera ko hari akamaro bizogirira urwaruka rw'u Burundi rusanzwe ruhanzwe n'ingorane zitari nke ibi nibyo tugira tubashikirize muri kino kigabane ku isoko cyo kuri uyu wa 14/0 umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na gatatu Pierre Gahungu ni jenge nda kibashikirize kaze igenekerezo rya cyenda kuno kwezi turimo niho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashyize umukono ku nteguro y'itegeko ryinjiza u Burundi mu mugwi w'ibihugu byashyize igikumu ku masezerano agenga urwaruka rwo muri Afrika ngenzi wacu wo kuri Radio Inzamba agateka kawe Signorine Nijimbere aradushyira ku mayange ibiri muri aya masezerano
amasezerano ashiraho amategeko agenga urwaruka muri Afrika yemejwe mu nama mpuzamakungu yabereye Banjul mu gihugu cha Gambia kwigenekezo rya kabiri ukwezi kw'indwi umwaka w'2026 n'amategeko akingira urwaruka ku bintu byose byoza bishaka kurukumira amategeko aruha uburenganzira bwo kwishira rukizana haba mu byiyumviro mu kuja mu mashirahamwe tutibagiye gushirwa mu bikorwa by'iterambere ry'igihugu nk'abandi bose ibihugu biteye igikumu kuri aya masezerano byabyiyemeje ko bigiye gukora ibishoboka byose ngo bitorere umuti ingorane zihanze ugwaruka muri rusangi izo ngorane nazo zikaba ari ubushomeri ubukene kutaronka ibintu byankenerwa mu buzima bwa misi yose cane cane mu bijanye n'indero n'amagara y'abantu iyindi ngorane ikomeye ibihugu bikwiye kwirinda ngo no gutwara ugwaruka mu ntambara no mu gukora mabi atandukanye ibihugu bisabwa gushiraho amapolitike n'imigambi ijanye n'ibyo ugwaruka ruba rukeneye nko kubijanye no kuronsa akazi ugwaruka guhoshigwaho ibisata byo kwigisha bifise kazoza keza byo tuma akazi kaboneka bitagoranye gukingira agateka kugwaruka ngo bisigura kandi ko ugwaruka rubwirizwa gufatwa nk'izindi nzego zose ziharanira iterambere ry'igihugu gukingira agateka kugwaruka ngo bisigura kandi ko ugwaruka rubwirizwa gufatwa nk'izindi nzego zose ziharanira iterambere ry'igihugu ugahabwa n'amabanga y'igihugu ariko rero naho biri uko aya masezerano aravuga ko n'ugwaruka rufise ibyo rusabwa ngo rubwirizwa guharanira iterambere ryago n'iry'igihugu rukirinda izo byose byo rukwegera kubiyayura mutwe mu bijanye n'iterabwoba n'ubwicanyi canke mu bundi bugizi bwa nabi urwaruka kandi rusabwa guharanira urukundo n'umwumvikano mu bantu atagutandukanya urukoba ubwoko igitsina canke imigambwe
gushira umukono ku masezerano ni kimwe ariko kugira urwaruka ruve mu ngorane rurimo bisaba ugushaka kwa leta mu gushyiraho politiki itomoye itorera umuti ibibazo urwaruka rufise bivugwa na Patrick Ahishakiye umuhinga mu by'intwaro hamwe n'imigenderanire hagati y'ibihugu
amasezerano wayasinya ukayemeza ariko ikiba gikenewe cyane ni kuyashyira mu bikorwa ari nacyo gituma mvuga ngo leta ari byisabwa kugira ngo aya masezerano aje mu ngiro no kuraba ubundi bwigoro ishobora gushyira mu ngiro bwigoro bujanye no gushyiraho ubuzi kugwaruka niko kazoza k'igihugu iyo tuvuze rero ko ariko kazoza k'igihugu no kuvuga ngo no mu bikorwa bijanye na politike mu bikorwa bijanye n'itunganywa ry'igihugu ugwaruka rutegerezwa kugaragaramo kuko mu gihe twizera neza yuko ugwaruka rufise ibice binini mu bagize igihugu uravye abandi bantu bataba mu gihugu ugwaruka ruba rukwiye guhabwa ikibanza kinini haba mu bya politiki haba mu by'ubutunzi haba mu by'imico no mu byo mu mibano mu gihe ibyo bice byinshi ari byo bikoze n'ibyo bikorwa no kuvuga n'iterambere rizihuta leta yarikwiye nko kwihutira kuraba mbega abantu bari mu buzi bwa leta ugwaruka rufise ibice bingana gute mbega n'ubuhe bw'igoro bwo gushyiraho ubuzi buri kubura koko na leta kugira ngo ubuzi bukomeze kuboneka ku gwaruka rero nkasaba leta ko yo kwitaho ugwaruka ikarukurikirana haba muri mu bijanye n'encadrement kurukurikirana bakabaha ubumenyi bushobora kubafasha kugira ngo batanguze ibikorwa byabo byo bateze imbere hakabaho hore kuvuga ngo guhana mbega ugwaruka turiko turarutegura gute kugira ngo ejo bizoshobore kumenya ko rutunganya igihugu ivyo navyo bitege byategezwe kuja mu mugambi w'igihugu kugira ngo ugwaruka kure ruzi iyo ruko ruraja ruzi by'igihugu z'ibikubye bibugo bitunganywa rugende ruhiganwe nabandi muri aka karere kuko aho turiko turaja turiko turishira hamwe amategeko azogira igihe bayahuze rego gwaruka gwo Burundi gwo gworozo bari ufise ubumenyi bungana gute
Afrika yishakiye yari kuri micro ya Emile Nibasumba wo kuri radio RTA kwinjira ku Burundi muri aya masezerano agenga ugwaruka rwa Afrika kwakiranywa akanyamuneza n'ihuriro ry'ugwaruka rw'u Burundi CNJB Thierry Gabiri arirongoye yabwiye bagenzi bacu bo mu kinyamakuru iwacu ko kwinjira muri aya masezerano kuje kubaha inyishu z'ibibazo ugwaruka rw'u Burundi rwahorana aha akaba ari naho ikiganiro ku isoko cumi n'umunsi kigarukiye Pierre Gahungu nariko ndakibashikiriza ndabaha isango mu kindi kiganiro ku wa gatandatu uza nkaba ndabikibanuye naho ubutaha
cyari ikiganiro ku isoko
urakoze Pierre Gahungu ubu naho nkuko mubimenyereye ku minsi yose ya gatandatu muri radio Inzamba agateka kawe n'umwanya w'amakuru makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri iyi ndwi turiko turasozera mukamwe yashikizwa na Karine Dusabe
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse. Kaze muri ano makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri Nondwi. Tuyatangurire ku kimenyesha makuru SOS Media candika kwa sirikare bakorera mu ntara ya Cibitoke. Bidogegwa n'abanyagihugu bavuga ko babakubita bakongera bagafata abakenyezi n'abigeme ku nguvu. Babivuze kuri wa kabiri igenekerezo rya 10 kuno kwezi mu nama yarirongowe na Alain Tribert Mutabazi umushikiranganje w'Uburundi wo kwivuna abansi. Zimwe mu ngorane bashikirije ngo babikoreze ibintu ku gahato bakagira ibirometero byinshi kuko ngo bagenda amasaha 8 kuvima bayi gushika ku kirindiro cabo kiri aho bita Marura ku mupaka w'Uburundi n'u Rwanda. Ku bwa SOS Media ngo bamwe mu basirikare bafata abakenyezi n'abigeme ku nguvu. Ikindi abanyagihugu bashikiriza ni impungenge bafise kubera umugwi w'abagwanyi bavuga ikinyarwanda bari muri ico kibira. Basaba umushikiranganje wo kwivuna abansi kwirukana vuba bwango uwo mugwi uvuga ko ugwanya ubutegetsi bwo mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Uwo mugwi uhamaze imyaka irenga indwi nk'uko ico kimenyeshamakuru kibandanya kibivuga. Abasirikare b'u Burundi baragirizwa n'abanyagihugu gukorana n'uwo mugwi w'abarobeli mu kuwuha ibifungurwa nawe ukabaha amabuye y'agaciro bimba muri iyo ntara ya Cibitoke. Igisagara ca Bujumbura kigiye kubakwa kijambere vyandikwa na Buhundieko. Dieudonne Dukundane umushikiranganje w'inyubako n'uburaro yavuze ku igenekerezo rya 9 kuno kwezi ko igisagara ca Bujumbura gishobora kubamwo abantu imiliyoni 5 mu minsi ya vuba. Mu gihe muri kino gihe abakibamwe bagera ku miliyoni 1,200,000 kugira ngo baze babishike ko bazokubaka inzu zigerekeranye. Akarorero atanga ni quartier Kizingwe ya commune Muha irimo amaparcelle 600 ngo ho kubakwa amazu agerekeranye hoboneka amazu 5,000. Ikindi yashikirije ngo nuko amabarabara yose makuru agiye gusigwa kaburimbo ibikorwa bikazotangura mu mezi atarenga 6. Tubandanye n'ikimenyesha makuru iwacu candika ku karenganyo kibonekeza mu bakozi b'amashirahamwe bacungera abantu n'ibintu bita Société de gardiennage mu rurimi rw'Igifaransa. Iwacu caravuganye na bamwe muri abo bakozi baravuze zimwe mu ngorane bahura nazo ku kazi kabo ka misi yose. Izo nazo ngo kwirukanwa bidakurikije amategeko, kudasinyishwa amasezerano y'akazi, kutaja mu mashirahamwe ategekaniriza akazo z'abakozi, kutaronswa akaruhuko, imishahara itangwa itevye n'ibindi. Kuri ibyo byagirizwa mu mashirahamwe bamwe mu bayarongoye barabibeshuza. Akarorero ni Emmanuel Munwangari arongoye Société Shua Security Company. Yabwiye ikimenyeshamakuru iwacu ko atangorana afitanye n'abakozi b'iryo shirahamwe. Iyo bishitse amafaranga akabura rica risaba ingurane yihuta muri banki, ingurane bita dépassement bancaire canke découvert mu rurimi rw'Igifaransa kugira ngo abakozi bahemberwe ku gihe. Aha rero niho tugarukirije amakuru yanditswe n'imenyeshamakuru. Mwari kumwe na Karin Dusabe, nkaba ndabifurije kugira weekend nziza aho muri no mu banyu na gahindukira.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Karine Dusabe arakenuye ninonga hanyine duciye dusozerera ano makuru twabateguriye. Shimire mwewe mwese mwari mudeteze yompi, shimire bagenzanje bafashe akanya kabo bakayategura nkuko muyumvise. Bonfise niyongere nariko ndayabashikiriza nkaba ndabifuje kugira amahoro, umutekano n'umunezero mu byanyu no mu banyu. Tuzosubira.